Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane na hazindongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze inshuti bakunze.
Okugira bakorore mongere kuko nubu ni zari zihari ezi tubumbye vure muravye
idolare 12 ntizodushikana kwisoko ibiciro byaraduze kare nkagapfuko ku muceri twakagura idolare 25 ubu tukagura idolare 28 cyangwa 29.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda. Iyo kambi iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ingene bakiri ingingo ya HCR igabanya imfashanyo bahabwa ku munsi ku munsi yavanywe ku madolari 15 ikajanwa kuri 12. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye kwiyandikisha ku bazotora muri kamara mpaka kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro imirije mu gihugu cy'u Burundi. Turabigaruka ko handi hato muraba hagufi yanyu mugumize ku murongo. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma kuri no wa gatatu yongeye kuganira kugirana umubonano gira kabiri n'icegera ciwe Cyril Ramaphosa. Ibiganiro binuganurwa ko Zuma ashobora kuba yashaka ko bavugana ingene yotanga imihoho. Cyril Ramaphosa mu kwezi kwa 12 yari yasubiriye Zuma ku burongozi bw'umugambwe ya ANC uri ku butegetsi. Yatangaje ko abategetsi babiri bipfuza guheraheza ibiganiro vyabo nyuma bakazoshikiriza abanyagihugu icavuyemo. Ntibatanze isango ariko yagyari bazobishikiriza. Ramaphosa yagize ati mu majambo yiwe nduguri twa mugina iki nigihe kitoroshe ku gihugu cacu twese no kuvuga ko Zuma na jewe tubwirizwa gushira imbere inyungu z'igihugu ndugayi twa mugina. Ibiherero twiyemeje kujamo ni akaryokeza ko kurangiza iki kibazo tutarinze gucanamwo, niko yabandanije abivuga. Perezida Zuma w'imyaka 75 y'amavuko yaranse kumvira akamoka bamusavye gutanga imihoho. Amaze imyaka 9 ku butegetsi bwaranzwe n'ubutunzi bwasubiye hasi nk'uko bivugwa namwe mu mashahamwe n'abanyagihugu bo ngaho muri Afrika y'Epfo. Imigambwe 10 itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad yari yashigikiye akamo k'amasendika yasaba imyerekano yarahagaritswe ikiringo c'amezi 2 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kugumura abanyagihugu. Iyo ngingo yafashwe kuno wa gatatu n'umushikiranganje umutekano muri ico gihugu Ahmat Mahamat Bashir. Kuno wa kane ayo mashiramwe yadakiranira inyungu za politike ashigikiwe n'abahurikiye mu masendika hamwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kugira urugendo bise ugwa mahoro ku murwa mukuru urugendo bitiriye umunsi wa kane wo kugaragaza akababaro. Ingingo rero yafashwe n'ubutegetsi yasomwe no kuri radio kuri no wa gatatu hirabuza urwo rugendo nk'uko urundi urwo rugendo co kimwe n'urundi rwari rwarabaye mu kwezi kwa mbere itariki ya 25 rwabujijwe. Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere amasendika y'abakozi muri Chad yarafashe ingingo yo guhagarika akazi ku bakozi ba leta bishura ku ngingo yafashwe na leta yo kugabanya imishahara y'abakozi no kongereza amatagisi atozwa ku mishahara. Radio ijwi rya Amerika isamira na i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na kuruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni canyu.
Nongere ngire ikaze inshuti bakunzi bijwi rya Amerika mu kanya turababwira iby'amatora kamarampaka yatanguye mu gihugu kwiyandikisha byatanguye mu gihugu cy'u Burundi ariko imbere yaho igisata cy'umutekano umukuru wa zone Kirundo Rijade mu ntara ya Kirundo yaraye ahatse kugandagurwa n'abantu bamutegereye bamutera grenade imukomeretsa ku kuguru umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo Jean Bosco Ndarurinze aratubwira ibindi kuri no nkuru
Ndacyayisaba Federico umukuru wa zone ya Kirundo Rirare niwe yaraye ahatswe kugandagurwa abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa Kavomo uri muri komine ya Kirundo n'intara ya Kirundo
muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatujeje n'abanyagihugu bwabo twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha zikatuzirenga gato tujya dushike mu rugo naho twatebwe grenade nakagwi k'inkozi z'ikibi tutazi cy'Imana yarakinze twari ni moto rero mu nyuma twacya dushika mu rugo aba banye bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga ubu twavuga yuko atangorane turi mu rugo tumwita afata imiti
uwo mutware akaba n'umunyapolitike wo mu mugambi uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona ico yoba yashatse kwamburirwa ubuzima
mu bisanzwe sino kubwira yuko ngo ibiva hano hari inkozi y'ikibi n'icyo zina ryabo kuko twebwe mu kibano hameze neza mu banyagihugu tubanye neza ubu turimo turanywanisha abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bitabire amatora nta ngwe na zimwe dufite mu kibano iyo rero inkozi y'ikibi n'icyo zina yagira nabo abantu ikagira nabo abakecuru ikagira nabo uyu nuriya sino kubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitanye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyene inkozi y'ikibi yame kwifuza kugira nabi wari we wese twebwe mu gihugu turimo hari amahoro hari umutekano nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tuberanye nabi uyu nuriya haratekanye n'impoto
ndacyayisaba avuga ko atabona aho yohera kugira aronke uwo yagiriza ubwikanye yaraye ahaswe gukoregwa abamufasha gutwara bagize icyo bashikiriza kubyaraye bibaye ku mukuru wa zone Kirundo Rirare imvugo y'umukuru w'agacimbiri kibagabaga ku mutumba wa Kavomo ntitandukanye n'iyo waraye agizwe ko igite
twarohe nyine ko bagize nabi babaho ko ntabwo bazi ko ndabibona nifisaza bumvuga ngo ni nako umuntu muragendana ntumenye ibyago adutwara neza cyane umuntu bumva abanyagihugu n'ibibazo byabo ntawe bafitaniye ibibazo hari ikintu umuntu yakundana n'abenegihugu akabagendera akabatunganiriza akarora nako mubona nk'izo kawa baraye bakenye ubona ko arimo aravuga ati nibumvikane naho bagize nabi mugabo igitego cya leta mugabo ntabyivangamo nibo bivuganira
umukuru w'umutumba yaranda uri hakurya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone
ejo batuwe n'abatwarwa tubanye neza bakaba turazi rimwe na rimwe karakunda gucamo kabona ko bashobora kwibonekeza utuntu tumwe za politiki dushobora gutora neza tuntu twagize ni nako yakoze mugatwa turaraba sindi bisanzwe gutegera umushefu ariko arataha kuko nta muntu ariko barafitonga ikibano twako turaraba aho two kwagize na cyabi gitse ubwa matohoza no kurobandanya bucyifite ukazobamenya wowe yaragize ibyo bintu
ayo matohoza kubaraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone Kirundo Rirare yatanguye kirarudo niyo kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jambo skonda rurinze urakoze rero tugaruke mu gisata cha politike naho kuno wakane mu gihugu cyose cy'u Burundi hatanguye kwandika abazokwitaba amatora yo kwemeza canke guhakana inyanyugwa y'ibwizwa nshingiro y'u Burundi mugenzi wacu Raymond Zimana yakurikiranye ico gikorwa mu gisagara cha Bujumbura Raymond aya mahoro ngahi Bujumbura
Na mahoro neza Diane
ubu tuvugana uri hehe hama bigeze he wagira cha hehe wabisanze gute
Ego Diane ubu tuvugana ndi ku biro vya zimugwe w'amatora muri komine na Hangwa no kuvuga ni mu buraro ku bwiga cyagara cha Bujumbura ubu aho kuri ivyo biro haratariho babandi bandika bariko baratora ibikoresho no vuga yuko mu zone agize iyo komine ubu bariko bahamagara abo mu ngagara kugira batore ibikoresho ariko hariho buterere batanguye guha abari abaja kure hariho makarti ya buterere carama na kinama bo bubaza baronse mugabo nka Kamenge cy'ibitoke na Gihosha urumva ko bakirindiriye ngaha kuri ibi biro kugira abatore ibikoresho
muri rusange abanyabujumbura bazotorera mu duce tungahe hama tuzaduherereye amajana
muri rusange bazatorera kira komine yose irafise aho bandikira ico bita centre d'arrolement mu rurimi rw'igifaransa bo muri komine muha twatanguriye yo kugenda gushika izaha zine nta centre nimwe nta hantu bandikira na hamwe abari bwatangure kwandika ariko rero bati bafata ingingo yuko baha ibikoresho abantu babiri babiri kubwandikiro hanyuma bati baragenda baratangura igikorwa aho bavuga yuko byatumwe nuko ibikoresho byaje bitameze neza ku buryo bategereza kubipanga hanyuma ikindi nato bavuze ko byavuye ko ngo nuko bagabuye igisagara mu makomine atatu mu gihe kare hahora hari abakozi benshi nkakora 15 ubugasanga hari kwakora abakurikirana icyo gikorwa 5 gusa ugasanga umwe ari kwakorera muri komine igizwe n'amazone menshi mu gihe muri ayo mazone kira zone yari ifite ubukurikirane icyo gikorwa
ni igikorwa kizomara iminsi 10 gitangura kuva sangapi ku masaha mu Burundi kigasozerwa sangapi hama abo mwavuganye barabona ko ari igikorwa kizoba cashoboye guhera muri iyo minsi 10 narijya wumva hariho aho ibikoresho bitarashika
ni igikorwa kizomara iminsi 10 cyatanguye uno munsi cyategereza gutangura isaha 2 kigahera isaha 11 muri bamwe mu bagejejwe gutunganya iryo yandikwa canke bari mu migwi y'amakomine ajeje gutunganya amatora batubwiye yuko uno munsi nibaza kongera ko isaha kugira abakerewe ngo babandanye baronke za saha batari bwaronse mugabo basaba yuko ababijejwe boca bongera ko iminsi irenga kuri irya 10 kugira abanyagihugu ntibagwe mu morero kubera iyo ngorane y'ibikoresho bitasise bakizera ko ejo bishobora gutangura ku masaha ya 2
bigasozerwa sangapi
isaha 11 kumugoroba
hari aco wabadije muri iyo mugwi kuberekeye nk'abarundi bari hanze y'igihugu aho turavuga nk'impunzi canke abandi basanzwe baba mu bihugu bindi bitandukanye bo baregwa n'ivyo vyo kwiyandikisha canke bazohabwa ikiringo cabo
naho tutavuganye uno munsi ejo umuvugizi w'umugwi ujeje gutegura amatora seni yari yashikirije yuko igikorwa no mu buserukizi bw'ibindi bihugu bitangura uno munsi ariko yari yamenyesheje yuko impunzi z'abarundi zidafise ubwenegihugu bw'u Burundi no kuvuga yuko badashobora kwitaba aya matora yemereje
iyo kamara mpaka itegekanywa ryari gahemonzi mana imbere ko tukurekura ukaja kubandanya dukurikira
utegura yuko amatora azoba mu kwezi kwa gatanu niyo bitahinduka
urakoze cane gose bandanya ukurikira iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe Diane
murumva rero yuko ari igikorwa kizomara iminsi 10 iyo yandikwa rizoba mu gihugu cyose c'u Burundi ntara zose zigize igihugu c'u Burundi abanyamakuru bacu aho bari hatandukanye tuzogerageza ku munsi tuza turazunguruka mu ntara zitandukanye tubabwira uko vyifashe mugenzi wacu mu ntara ya Makamba Krisi Munezero ni yakanya kadukundira makuru ari imbere akazo yashoboye gutororokanya ibitari bike nawe araheza tubwire uko izi Makamba azifashe ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda Rwanda mukanyisa se ni gisata cimpunzi Impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakiranye akababaro kenshi ingingo y'ishami rya ONU ribitaho ACR ryo kubaganiriza amafaranga ribafashisha ku munsi ayo mafaranga yavanywe ku madorari 15 washirwa ku madorari 12 abavuganye n'ijwi rya Amerika ejo bacumva iyo ngingo bati ubuzima bugiye kuturambira no kuturusha inkuru ya mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Ingingo yo kugabanya amafaranga y'ishyirahamwe ryapa mu gihe risanzwe ritanga ku mpunzi z'abarundi zo mu nkambi yo mu Rusenda yasohotse ku gicyamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nyuma y'inama umuyobozi wa PAM mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madamu Makena Walker yagiranye namwe mu mashyirahamwe yakorera muri iyi nkambi hamwe n'abaserukira impunzi z'abarundi muri iyi nama PAM yafashe ingingo yuko guhera muri uku kwezi kwa gatatu izagabanya amafaranga yo guhayisha yari isanzwe yigenera buri mpunzi kubera amikoro make irishyirahamwe fite aho ayo mafaranga azava ku madorari 15 akagera ku madorari 12 izi mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zikaba zitakiriye neza icyemezo cya PAM cyo kugabanyirizwa amafaranga yo guhahisha dore ko izi mpunzi zari zisanzwe zitakinzara kubera amadorari 15 zihabwa ugereranyije n'umujyo ibiciro bihagaze ku masoko
cyenda byakiriye nabi kubera n'izari zisanzwe twahora dupokera agiye mbona ntacyo
zatumaira ukwezi kwaza gushika n'ubundi twamaze kugirane twamaze gufatwa n'inzara numva bamaze kuzikorora n'ubundi ni kwa kutunyunga n'ubundi bazo bakubagirane batunyunga kubera n'izyari zisanzwe gishitugeza ku kwezi je cyosaba ababijejwe nuko bo byiga ko neza bakaraba kugira abakorore bongere kuko n'ubundi n'izyari zihari ntizitubumbye vure murabye
idolare 12 ntizodushikana bica bisaba yuko tuca tuje nk'imukibembe tukirirwa turiko turakora tugakorera amahera makabaho abana bakishwa n'inzara kandi abana ntibashobora kujya ku ishuri batariye ngo bahage rero izo dolare 12 ntizodushikana ku isoko ibiciro byaraduze kare nk'agafuko k'umuceri twakagura idolari 25 ubu tukagura idolari 28 cyangwa 29 agafuko ka semure kare twakagura idolari 18 ubu hari naho kugura idolari 20 kaboneka yemwe mugiye murabiraba n'ukuri uzosanga umuntu ariko arakoresha ari nka famiya y'abantu ari nka tayezi 5 ariko arakira nk'ibyo kujya byitayezi 3 rero cyo bigabaga ruro cyusanga umuntu ari umwo usanga umuntu ariko arajya nk'amajana 2 ku munsi
imfashanyo igabanyijwe mu gihe izimpunzi zari zimaze n'iminsi zinubira uburyo ishyirahamwe rya pa muri tinda kubahera ibiribwa ku gihe ndetse hakaba n'izindi mpunzi zitaka yuko mu dukarita zikoresha mu guhahisha zigenda ziburamo amafaranga
jewe mbere nizo tayi ndazimva uko nyene nta nizo nigera mbona ubu jewe maze amezi atatu ntapokera n'ubu nzara igomba itwikire ngahantu
igihe bado ubu karata bumwe bwarasonye turasubizayo batubwira ko tuzogenda kuva mu kwezi kw'icenda tugenda tubura dusubira tubura none bariko baradupasiya ko tubura none twege tuzoba abandi turabarefize nk'abandi ntibadukore icyo kibazo kubera twege tubeho nk'abandi ntitwizwe n'inzara
ndetse ngabo ko bwijwi rya Amerika mu rusendo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
nuko rero tugaruke kuri ico kibazo Vedaste Ngabo yarahejeje kutubwira HCR irataka abagira neza kuyishigikira ku mafaranga arenga miliyoni 331 iryo shyirahamwe rikeneye muri uno mwaka kugira ngo rishobore gufasha impunzi z'abarundi zirenga 430,000 rimaze kwegeranya ibice 21% kw'ijana gusa ivyo vyatanguye kugira ingaruka munavyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo reka bunaho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru wadusigurira ico kibazo ca HCR kucifashe
Shirahamwe gitaye impunzi HCR rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu iryo shirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwita impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise co boterera bose fasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro byemeza ko muri umwaka w'ibihumbi 2018 gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni 391 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi igihumbi y'amarundi ayo nayo fasha impunzi zirenga ibihumbi 430 ico gisata ca ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vyayakenewe HCR ivuga ko kubera buryo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye byarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi amashuri nayo ni make hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira uwo mugambo wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi barenga ibihumbi 400 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku bihumbi 500 muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga ibihumbi 250 hagakurikira Rwanda kwakiriye abarenga ibihumbi 89 ibihumbi 44 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe mu Buganda hari ibihumbi 40 hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe barahungutse abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Teras na Iraja wo mu bushikiranganje bw'intore gate mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwiye ijwi rya Amerika ko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke NASER ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza ni naho iryo shyirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yo vyitura isaba ubuhungiro cyeklave n'inkuru yarusha ku bwijo rya Amerika
cyeklave n'inkuru urakemeye igisata cy'impunzi turaza kugaruka ko mu mpera za kino kiganiro ariko imbere yuko tukigaruka ko reka tubaze dukubitize mu kanya kajisho ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bije biranuka nuka kwarivi eka nibihu ngo nibihu akarira zikomeye
ndakubiye kwatarivi
nivyo nivyo
eka sivye
dupinge dupinge utangike
nemu pinga mupinge umvirizi ijwi rya Amerika irabeshu zigihuha ikabaha inkuru y'imvaho
inkuru iriko iracana cana ko yuzo ya gashavu kabayanditse n'abayisomye yemeza ko hari bitaro bimwe bimwe mu gihugu cy'u Burundi byo bitacemera kwakira indembe zidatanze ingwati abayanditse batanga karoriro ku mpfaso ni nyakwigendera Space Nzeyimana wo muri commune Giheta yo mu ntara ya Gitega yo bayarita yitavye Imana biturutse ko yoba yarabuze amafaranga y'ukuriha ingwati yashikanywe kwa muganga bamwe bati mbega none ayo mafaranga asabwa nangahe biri mu mategeko burya ganga ntibategezwa gutabara imbabari imbere gushira imbere ayo mafaranga mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura yaducukumburiye yarashitse naho igitega kuraba uko vyagenze reka dukurikire inkuru yaduteguriye
uko ibintu bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi nuko arabagwayi bapfa bazize kubura amafaranga batanga ingwati kugira ngo abaganga batangure kubavura akarorero ari nako katumye havugwa byinshi n'umukenyezi yitwa Space Nzeyimana wo muri commune Giheta mu ntara ya Gitega yitavye Imana itarike 17 z'uku kwezi intandaro nisanganya yagize n'ipikipiki yari mureruye igongana n'imodoka isanzwe itwara ibintu yo mu bwoko bwa Scania ku mugoroba w'uwo munsi yitaba Imana amakuru ari ku mbuga ngurukana bumenyi nuko umukenyezi ashobora kuba yasonzwe no kutakigwa byihuta kwa muganga kuko yabanje gusabwa ingwati y'amafaranga kandi atayo yari afise aha rero icwi rya Amerika ryarishikiye ku muhana w'umuhisi ku mutumba wa Kibogoye muri commune Giheta umubyeyi wiwe Karondo Elizabeth araduha inkuru y'imvaho
agiye ku kazi yahora kubwira ati mawe bayi ndagiye hanyuma nanjye namubwiye nti none kuzindu yijoroka mwanaje ngo yamawe ngo nakererewe ngo ndagiye hanyuma rero aragenda nanjye ntanakagaruka twahanye nari ngiye kurondera mase kugwa ya mafaranga ya mase hanyuma rero ngarutse sanga yagiye nkamange niyumvira rero ngo kumbure yagiye yahora akora kumbe nawe ngo yajanya maraporo igitega kumugoroba ndarindira
yari kuvya kazi
yari kuvya kazi ndarindira arazaraza kuburyo nyene yahoraza nkarindira ngahebura ngaheza nkavuga nti none umwana wanje kwateye aya masaha y'umugoroba none kwataraza katondaraba harya moto irenguka
uyu mubyeyi abandanya avuga ko abamuhaye amakuru y'urupfu rw'umwana wiwe batamenye ko yacikaniye kwa muganga canke akiri mu nzira jayo
ariko buratangura guhingijima haji umuntu w'umuderegitere abaza abana ngo ngenda mu mpamagarire ngo nyina wa supesi ndasohoka ngureka mawe nte woni nyamuteregite ngo ntugire ngo hari kindi ndakoronderera nte ngo supesi wawe ngo yagize agisida nte ngo kandi ngo yabaye nabi umutima urapumbuka nti yabaye nabi ngo ngo naho yokira ngo yocabikimuga nte ngo kuguru kwakitse naciye umwanya nzambona haje wundi ngo hewe nte ngo umwana wawe supesi ngo yahwereye biranyankira umutima uranga
Ndiya hwele yengo ya hwele yengo nasupesi wabukisubira kubona. Iyo ya firi ye nahonzi. Numbi sengo mamujani kwa muganga bandi nabongo ya fuu ya tarashika kwa muganga.
Ibyo bavuga yuko bobo yoba yashitse kwa muganga ama bakamusaba amafaranga ntaronka amafaranga yo kuriha kugira abashobe kumuvura umva we ntacubitsi
ko ndavyo ndabitse kugeko numvise bavuga ko ya hwele.
Amakuru ijwi rya Amerika rikura ku bitaro bikuru vyo mu karere ka Gitega. Uwo mukenyezi bivugwa ko yapfiriye ko nuko byukuri ariho yacikaniye ariko rero muganga Jacques Nduwimana arongo ivyo bitaro avuga ko atakanya yari bwahamare bamwururukije rusehabaniha yari mutwaye yo ku bitaro byo mu Kibimba.
Abaganga bahari bamaze kubateguza ko hari ijansije baca barihuta kumwakira gishika baramukura muri ambulance mugabo geraho nyene yashiranga mu bitaro yarameze nabi cyane. Abaganga bamwakira uko babivuga ko bamukura muri ambulance abona yuko magari wakira miwechaan wale wa mshikana kwa sanda kambina soja mganga kujira tangwe kumunga igizamina acharo marakako ya maze kuitalima na mganya mwini umba ya shuwe kuronga huku shuwa kumarangao mwitaru na nisho waribuga mkorele mwono wajize kumusha kuitanda kwa mwini igizamini asanga ya maze kuchika.
Ikindi uyu mganga atanga kumucho nuko atacho indembe isabga mugishite kwa mganga imbere ya masaha mirongine numunani bitayeko. Umwisi spesi Nzeyimana yarasanzwe ari umuforoma ku ivuriro ritoyi ry'Ibukinga riri muri iyo komine avukamo ya Giheta. Bikaba bizwi ko mu burusho abakozi b'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baronka ata mafaranga asabwa mu kwivuza. Ariko kandi abanyagihugu bamwe bamwe batashimye kuvugira kuri mikro baridoga bavuga ko hari gihe baje kwa muganga bakarabwa irari irari kumva zitandukanye. Muganga Jacques Nduwimana ntakana ko haraba bikora
naho turiko turabesha ibyo byavuzwe kuyo mu yakwigendera umuforomakazi Nzeyimana Space mu bitaro bitandukanye byatashobora kudukosa abantu bagatiba kwakira mugwayi ariko mugabo iyo twabimenye canke haba baje kubitumenyesha n'ukuri abantu tujye tubonye ibyo kuri kora amakosa yakoze turabahana n'uwacu yo kutaro muza ntara bya Gitega nuko nyene n'ukuri turahimiriza abaganga turongoye abaforoma kwakira neza abantu.
Iyi nkuru yavuzwe ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse. Duhere kuri uyu avuga ati none iyo bamuvura ugira ngo ko yari yamaze gucika ukuguru yari gutaha atarishe ntibwari guca kabiri umuryango kayazana konzi yari guca yinjizwa ibitaro ako nakamara amaza ahubwo abo baganga bakwiye ibihano. Uyu nawe yandika avuga ati nije ndabizi vyashikiye ku muvyeyi wanje yagize impanuka baranka kumuvura ngo nuko atagira ingwati yatabe imana ntiyari gukira baramwimye n'ikirago cyo kuryama ko ngo ntagire iyo ngwati nibarabe bisubire ko naye handiho bakora icyo batazi nibihanure ndababwiye umugwayi arakira umuganga gafa. Tubandanye n'uyavuga ati birababaje kubona uwo mufasoni yari itavye imana ariko ndavye ibi bintu ko bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi sinibaza ko ari byo. Mu mwuga wo kuvura hari ibintu byitwa urgence nta bitaro na bimwe byoba biri ko umuganga ngo haze umuntu yacitse ukuguru avirirana amaraso hama ngo bamurabe irari irari ngo banze utange ingwati. Ibyo ntawo byakabaye ni ugucyoza abaganga kandi sinabo bajejwe gutoza iyo ngwati. Ibyo byashikiye umugenzi wanje igihe Uburundi bwari ko buritegurira guhimbaza imyaka 50 bwikuki icashavuje amahera ntiyari kubura yarafise se umugwiza atunga ashitse bamusaba ikigongwe ngo ntibari bazi ko umwana ari uwiwe. Tugarukirize kuri uyu avuga ati iwacu byose bisigaye bicuritse mukurahirira akaranga mutima k'ubuvuzi bashira imbere amafaranga cyane bashira imbere amagara y'umunyagihugu na cyane cyane mu gihe haba ari ko hararihwa amatagisi n'amakori. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse urakenewe tugahoza rero mu muryango wa nyakwigendera Space Nze Imana nshuti bakunza akabari no ngahaduce turangiriza ikiganiro iwanyu mu ntaracu no munsi makoze kucumviriza yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na Ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu Naridiani na hazo mwisi ya chumi numunani Washington DC mururani gwe hijugi Amerika ya batu mie muindi vigani ilo vindi vili mkotu wa wate gulira muri vizyo harimongi kigani ilo muri sanga muzakuri kila saa kumi kumasaha yu Burundi no mu Rwanda muragumiza kore ilo mumviriza hijugi Amerika mundi nizitandu kanyi mkuri indira kutugaruka mkirundi ni Kinyarwanda.